Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3 mu shorano ko dukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu bewa kaburungu.com. Miriwe neza nshuti mwese namwe bavandimwe radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mundwi iheze inama yarahuje urwaruka ruvuye mu bihugu irenga 30 byo muri Afrika ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Muri iyo nama irangiye mundwi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ariwe twari gisata cha politiki amahoro n'umutekano cy'ubumwe bwa Afrika mu kiringo cyo kwezi kwa kane yarateye akamu urwaruka karusaba kwima amatwi abanyapolitiki yongera arusaba kwijijukira ikorwa by'iterambere. Ubumwe bwa Afrika nabwo bwifuza ko urwaruka ruba rwa mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano. Byongeye abategetsi b'Abarundi bamahati akamu urwaruka karusaba kwiyungunganya rugatangura kwikorera kugira ngo ntiruze ruzere ku buzi bwa Leta. Nyamara intambamyi zishobora kubangamira imigambi nk'iyo muri iki gihe singe cyane na burya ku isi hose ubutunzi butifashe neza kubera imvo zitandukanye. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye abahinga babiri banonosoye ibijanye n'imigambi yo kwikorera hamwe no kwiteza imbere kugira bashobore gusangira ubuhinga banonosoye mu bijanye no kwikorera, kugwiza itunga hamwe no gutanga akazi. Turi kumwe na Professeur Lionel Lemesha igisha muri Kaminuza Alliant International University yo mu gisagara cha San Diego mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Professeur Lionel Lemesha.
Mwiriwe neza Frederic.
Hari icyo mwongera ko ku kuntu nabasiguye ibyo mukora?
Ego ndigisha nkongera na mbikorera n'utwanje ndetse na business alaho ya global consulting.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Apollinaire Nishimire ari mu vyigwa vyo kuminuza mu vyerekeye entrepreneuriat muri kaminuza mu gisagara ca Lyon mu gisagara ca Bufaransa muri department School of Management. Mwiriwe neza mushikantare Apollinaire Nishimire.
Mwiriwe cyane muri meza makuru Frederic Nkundikije. Nkaba ndabashimiye ku butumire mwampaye kugira ngo dusubire gusangira ikiganiro hamwe namwe n'abarundi bose.
Hari icyo mwongera ko ku kuntu nabadondoye?
Ego no kongera ko bikeya imbere y'uko nza kunonosora ibi byigwa byo kwitunganiriza imigambi hamwe no gutunganya amashyirahamwe yigenga. Narakoze mu Burundi imyaka itari mike nkora muri politiki nk'umuhanuzi mu nama nshingamateka, eka mbere ndiko ndanakora n'ubushakashatsi ku byerekeye gutunganya imigambi na cyane cyane kote ya suivi evaluation, gukurikirana ukuntu amaproje aba ariko ararangurwa, amaproje aba asanzwe ariko arakora. Abandabikorana n'ishyirahamwe yitwa Eurodad mu Bubiligi ikora cyane cyane ku maproje ya development na cyane cyane kuraba uko ibihugu byo muri Afurika ibihugu byo ku isi cyane cyane n'ibyo muri Buraya bifata amadeni n'ukuntu amadeni y'ibihugu yagabanuka.
ni vyiza cyane.
Hanyuma nkaba nsanzwe kandi mfise n'imigambi mito mito nikorera mu Burundi nk'umukonsilita wikoreye utwiwe cyane mu byerekeye guhindura indimi traducteur hamwe n'iyindi migambi nyene ahandi zamwe mfise imita mu mashyirahamwe amwe amwe y'abagitangura amwe bita ama startup.
Ni vyiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wowe nyene ubushomeri muri iki gihe cyane cyane mu rwaruka ruba utarangije amashuri canke urwayarangije ruri ku rugero rwo hejuru aho mu Faransa eka mu Burundi n'ahandi hose ku isi, ubushomeri mu rwaruka ntabwo ari agasesheshwaro muri abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe urwaruka barutira kamo karusaba kutazera ku buryo n'akazi bya leta kugira ngo rwijijuke ikorwa by'iterambere rubabanure n'abanyapolitike bashobora kuruha inyosha mbi. Yamara nk'uko mubizi intama myinshi nke kuronka imitahe sicoroshe, kuronka ingwati ya banki kugira urwaruka ruronke amadeni sicoroshe. Hoba hari uburyo bworoshe ku rwaruka ushasha bwo kwiteza imbere kugwiza itunga umushinga nta ya Pauline ugakwijamo?
Murakoze cyane. Nk'uko mwaje kubivuga, ibihe turimo ku isi yose ntibyoroshe. Ibyo byatanguye mu mwaka w'2008 mwaka w'2009 aho haba icyo bita crise financière ijyanye n'ibyo n'amazu imfashanyo ku bihugu yaragabanutse hanyuma ni ku isi yose. Mbere ni no ngaha mu Bufaransa nk'uko mwabivuze, abantu abategetsi barahimiriza urwaruka mbere n'abakuze bose kwitangaza imigambi, ariko mu gihugu cacu nibyo hari ikibazo gikomeye cyane cyerekeye gutunganiza imigambi, kubera yuko turetse intambamyi zihari hari intambamyi nyinshi mu byerekeye uburyo bw'amafaranga hamwe n'ibyo abatunganya imigambi nyine baba bakeneye. Kuko urashobora kuronka amafaranga ni kimwe, ariko uko uyakoresha n'ukuntu wubaka umugambi wawe nacyo ni kindi, ni ibintu bibiri bitandukanye bidatse. Uvuga rero nk'uko nsubiye inyuma gato, muri iki gihe tuvuye muri crise ya COVID hanyuma hajemwo ibyo intambara ya Ukraine n'Uburusiya uho bigiye kunyuka cyane. Nicyo gituma dukwiye guhindura uko twiyumvira kugira ngo dutunganye imigambi yacu hamwe n'ubutunzi bw'ibihugu byacu. Nitwame tuzeyinze hanyuma kandi nitwame twizeye ko amaleta ari azokwama dufasha arafise hafasha n'ahageza.
Yego,
ngira ngo turaza kubigarukako.
Turabigarukako reka na Professor Lionel Remesha agira icyo avuze ku kamo kamakate w'urwaruka. Urwaruka gukora iki? Uburyo buhari, uburyo bworoshe bwotuma urwaruka n'izi ntamba myiza zose tuvuga, uburyo eka ukuronka amadeni eka kugira icyimvu kirashe, hariho uburyo mwo hari impano mu rwaruka kugira ngo mu gihe rufashe imigambi yo kwiteza imbere rube rubuje rufise ibyankenerwa byose byotuma ibintu byose batanguye bigenda neza?
Ego me murakoze cyane mushinga na Frederike. Ego me ikintu cya mbere nashaka no kubanza gushimira uko gutera akamo ugwaruka kwiyumvira kungenera ushobora kwiyugunganya bakagerageza kuza baragwigisha, kandi ni byiza ko habaye niyo nama yo kuzana ugwaruka ruva no mu yindi mihingo myinshi ya Afrika y'ibindi bihugu. Kweri icyo icya mbere na mbere ni uko abantu babanza kuronka inyigisho bakamenya icyo bifuza n'icyo bashobora gutanga, kuko iyo hageze kwifuza kudandaza cyangwa kugira uyu mutima wo kudandaza cyangwa kugira umutima wo kudandaza n'ukuharindira, kuko kudandaza sukuronka amahera gusa ko n'agahombo hashobora kujamo, ariko ni kugira umuntu amenye ko afise uyu mutima ukudandaza akemera yuko ego ngo mandandaze nzogerageza uko ndabishoboye nkore ikintu nzi cyangwa ikintu nzi ukungene gikorwa, kandi urashobora no kugikorana n'abandi. Nk'ugwaruka rero nk'izo nyigisho ni inyigisho nziza, kandi nohimiriza no gwaruka rukabandanya witaba ako kamo. Hanyuma ikindi naco ni uko iyo hageze nk'icyumviro cyo kudandaza, kenshi umuntu ari ibintu ushobora kwikorana wenyine, ariko hariho n'ibindi byinshi ushobora gukorana n'abandi bafise uyo mutima canke iyo nzira wabonye yo kudandaza. Nico bituma rero nkaho abantu boza bari yungunganya bakaja hamwe bakaraba nk'uwo baba bafise ibyiyumviro bimera nka bimwe nawe nashaka ibyo kudandaza bakabiganira, kuko hari igihe nk'ubu nk'ikibazo cy'imitahe, ego kirahari, ariko cyane cyane gishobora kugorana iyo umuntu ari umwe. Ariko nk'iyo abantu baje ari urunani, ari nk'abantu cumi bagiye hamwe bakavuga ko reka tudandaze dutangure ikintu, birashobora kuborohera nko kwegera amabanki cyangwa abashobora kubafasha ariko bamaze kuja hamwe no kwiorganiza.
Kuri iyo mugambi nyine muri ko mnavuga Lionel kuja hamwe kuweka kwegera amabanki, icyo ni kimwe mu bibazo urwaruka rushikiriza ruvuga ko amabanki badashobora kubaha uburyo kuko atangwa ati bafise mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30. Icyo kibazo mukivuga ku iki?
Kenshi amabanki kugira atanga amahera atanga ruko umugambi umera nk'uwatanguye. Nico gituma nk'ubu mu minsi yahera nabona narakurikiranye mbona kumwene bahimiriza abantu kugerageza gukora cyane cyane muri Afurika reka no mu bihugu byose uko guhimiriza kwabaho kw'abantu bashaka gukora ikintu boba bazi cyane bamaze kubona nk'uku ego abanyeshuri bashobora kuba barize bakiga inyigisho zitandukanye, ariko barakwiye guca baraba muri izo nyigisho barose ni giki bashobora kudandaza muri izo nyigisho cyanke ni giki bashobora gukora n'izi nyigisho baronse ama skills baronse bashobora gukoresha bagakoramo nk'inyungu. Nk'ubu nk'umuntu ashobora ko yarize nk'ibintu byo kudandaza cyanke nawe yarize ibintu by'amategeko, ariko bagashobora kuja hamwe bakavuga okay naho tudafise ibintu byo kudandaza, ariko hari abantu baba babifise badafise uko ngene babidandaza ku bantu benshi, hanyuma bakabafasha kudandaza bakabanza gukuramo amahera y'umutahe kuko baronse n'umutahe na mutoyi aho biroroha kuja muri banki wamaze gutangura ufise n'umutahe mutoyi kuronka ibintu.
Kuri icyo kibazo cy'umutahe ku kibazo cy'uburyo mushyana n'ishyira imbere Apolinaire mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose, uburyo sibwo bwonyine bukwiye kugira ngo urudandaza cyanke ikintu cyose nk'ugwaruka umuntu wese mudandaje ashize imbere gishobora kugira akamaro. Ikintu bakwiye kumenya naho ubwo buryo bwoboneka turazi ko kenshi bavuga ko udakunda kuboneka, mu gihe uburyo bubonetse ikindi kintu urwaruka cyanke abakiri bato ika abantu bose bashaka kugira iyo business bogumiza kumuzirikanya nk'ibi mu kanya gato.
Urakoze cyane nk'uko mugenzi ajaje kubivuga kudandaza cyane amafaranga gusa turashobora kuyaguha ukaciyarya.
Igira telefone uvuge neza uvuge nka kari mushyira nta Pauline igira telefone uvuge cyane.
Ni amafaranga ubu muranye mbo
yego duga kwijamba ariko harimo ibintu kare wavuga neza cyane kurusha ubu uvuga
ahubwo je ndabyumva iwanyu
ubu ni byiza cyane duga kwijamba.
Ni rero ni amafaranga umuntu ashobora kuyaronka mugabo ntashobora kuyakoresha umuntu ikorewe twiwe abakeneye imigambi yiwe abakeneye n'izindi skills nk'uko bivuze cyangwa competence akenera kugira akore iyo migambi yiwe. Muri izo nazo harakenera kwiga umugambi mwiza uhuye na marché donc uhuye naho uwo mugambi agiye gukorera. Ivyo rero ndasaba ko umuntu aba afite ubumenyi mu byerekeye gukora by'amamarishe, ariko singoma ngo abantu bose baba bafise izo skills barashobora kuronka ababafasha. Urashobora kuba udafise iyo competence mugabo ukaronka urundi mukorana afise competence iyo nawe ukazana iyindi mugabo. Rero nk'ikubyerekeye ibyo by'imitahe by'amabanki nk'uko mugenzanjeje kubivuga amabanki yose ku isi yose niko bimeze ntapfa guha amafaranga abantu mbere naha mu Fransa uko twabibona cyangwa twabyize ama startup si naho yoba ari startup nziza cyangwa umugambi mwiza umeze gute si amabanki yose yirukira gutanga amafaranga kuko haba harimo ama risk menshi. Amabanki aha amafaranga imigambi yamaze gutangwa gukora mu Burundi rero genda cima iriko birakorwa na leta kuko hari amabanki yabikorera leta yashyizeho na cyane cyane ijya banki y'ugwaruka bivugwa yuko ishobora gutanga amafaranga mu migwi yaba y'ugwaruka rwa rwagiye hamwe mu mashyirahamwe cyangwa amakoperative hanyuma hakaba hariho n'ubundi mugambi wa leta wagiyeho uha amafaranga rero abagwaruka gukorera utwabo uwo mugambi batanga amafaranga atari make narabonye amapere yatanzwe mu miteze ibyo byose ni byo gushima abatekura aba yuko bikorwa neza gusa mugabo nzuri inyuma gato ntituzoze turavuga yuko entrepreneuria ari wo muti w'ibibazo ugwaruka rufite sinibaza aho naho icyo kibazo ari wo umuti umwe mu bibazo mugabo se umuti ku bibazo ugwaruka rufite uko ugwaruka rwose dufite mu Burundi tubona urabona ko igice kinini cy'ugwaruka kiri mu bushomeri bose ntibashobora kuba aba entrepreneurs ibyo ntibishoboka ni leta rero leta ntize iragerageza kwikura ko icyo kibazo niyo iteza kurondera akazi abantu nayo nirahamagarwa mu entreprise yayo gukora icyo bita intrapreneuria ikaduza imigambi ifite nayo nyine igaha akazi ugwaruka kuko ugwaruka rwose ibyo ntibishoboka aba entreprise si benshi kuko ni impano ikomeye
n'ubwo
ari impano ndemano ariko barabyiga
uburyo bumaze kuboneka mu shyirahamwe ya Polinaire nishyira imbere turagaruka ku bindi bibazo bihambaye cyane rwose byerekeye urudandazwa nyine cyangwa iyo business baba batanguye ariko muri aka kanya turafite umwanya muri radio Ijwi ry'Amerika Nsengiyumva Terence mwiriwe neza muri higa Nsengiyumva Terence
Yoni ngaha bujombora mu nyakabiga
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cy'umubiri ariko tuvuga ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere rugatangura ikorwa byo kwiteza imbere kugwiza itunga duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
kibazo cyo nagomba ngire mbase nagomba mbase ikibazo none ko iyi banki y'urwaruka byije ko imaze igihe isa n'iyatanguye none hariho insitegisiyo baba bamaze kugira bakaraba yuko iyo mipahe iyo kapitale yoba iriko irako irashyikirwa n'ugwaruka none rwo mu nzira y'igihugu rero nkajyewe aho mvuka aho mvuka mu Ruyigi nkoravugitirayo rimwe na rimwe iyo ndasakana nkakubitirayo nkajya gutembera mugani ugwaruka vema urashoma urashobora gusanga hariho umuntu asisteni vo ya kaminuza ugasanga arashomye imyaka irenga itanu ni ku bwanjye borume ngo iyo banki iracyafite ibikorwa ntacyo irakora mbona ko abashomeri baguma ari babandi nyine yego ikindi nacyo leta nayo nyine ikindi nacyo leta yari ikwiye kuraba ugwaruka ikagorohereza mu bikorwa dukora nk'ubu nko mu mitahe ikaraba ukuntu yorohereza ugwaruka
murakoze Nsengiyumva Terence ikibazo cya Terence sinzi ko kizakorohera abatumire avuga ati banki yatangujwe y'igwaruka tije igeze he we wabona ko atakintu birashika ko hari umuntu afise amakuru ndazi ko Apolinaire mukurikirana cyane rwose ivyerekeye iyo migambi y'igwaruka muvuga iki ku bintu bishikirijwe na Terence Nsengiyumva avuga ko iyo banki ataki ntabona iramarira ugwaruka
novuga yuko akiri kare arakoze cyane ikibazo yabajije kuko ni ikibazo gikomeye cyane novuga ko akiri kare kugira tuvuge yuko iyo banki atashyira amarira ugwaruka kuko ibanki murazi amabanki yose atanga imitahe ku kingo kininiya iyo cyane cyane ari imigambi imwe n'iyi y'igihe kirekire nayo iba igihe kirekire nyine ni ukuvuga rero yuko amafaranga yatanzwe ntitwoza tubona impact cyane icyo yakoze ubunyene ahubwo nibaza yuko hakeneye ikigwa cyo kuraba yuko ama entreprise cyangwa imigambi yoba yaragiyeho kubera iyo bantu ariko kubivuga ubunyene ari igitangura nibaza yuko noba ndiko ndabesha gusa ndamaze kumva imyidogo bavuga yuko bati erega ya banki ntaho itandukaniye n'izindi nayo ngo boba bashobora kuba bahaka icyo bita ama hipoteki cyangwa ingwate
ariko ivyo se normal kuko nta banke itashobora kwaka ingwati mugabo nizere yuko leta yarashizeho uburyo nayo ishobora kuba ingwati yabo y'ubwo gwaruka kuko ibanki yose nayo ikeneye kunguka kandi igafata amariski imigambi myinshi yo gwaruka usanga igoye si tuya abantu bagitangura kesha amabanki biragora kuyakira iyo atangwati zihari ivyo rero navyo ntivyoreka kuba ariko icyo nomenya icy'umwomeya cyoco biragoye kugira ngo mu myaka ibiri cyangwa umwaka umwe umuntu acavuga ngo impact ni impact umuntu yaza kuyoyibaza arabye imigambi yabayeho n'imigambi iriko irabaho cyangwa irikirakogwa bivanye biciye kuri iyo banki
yego ni byiza cyane rwose reka tuje no kuri Ruhamya Terence ubundi munywanyi radio ijwi ry'Amerika afite ibibazo bijanye izina ryiwe ni Ruhamya Ali Mwambabarira duga ku ijambo mushika ntahe Ali
nage hari ibyo bintu bya banki iyo bavuga gutyo uko banki ikora uko nge nzimva n'ibitekerezo banki nge mpita numva ko atari y'urubyiruko ahubwo banki iri mu mpapuro ntabwo ikora kuko nange ndi urubyiruko niba turangije kwiga izo kaminuza cyangwa iyo secondaire ugashobora ko wajya muri banki kwaka amafaranga ngo ukore imirimo n'ibyo wigiye ngendi ndi umujeni sivire ngenda ndaza gukenera amafaranga agura imashini n'ibikoresho nita kujyana mu kazi nyirizina kugira ngo nkompete ngiye muri kompetisiyo n'abandi bantu ariko ya mafaranga yose ntabwo baza kuyampereza kandi nanone igihe nta ngwate ntabwo nta kintu bazamarira na gitoya ese muri icyo gihe uko numva banki nyine iri mu bipapuro nta iri mu mpapuro twebwe ntabwo irimo gukora kuko nta kintu iza kudufasha na gitoya kuko no mu Rwanda hari banki y'urubyiruko irahari nta kintu na gito badufasha kuko nta ngwate dufite nta n'ayo mafaranga dufite twebwe dushobora gutangiraho dusohora izo diplome gusa nta kindi kintu twe dufite rero numva leta zajya zitworohereza tukabona ibikoresho noneho ikindi kindi niba bagiye kubaka nk'umuhanda ndende umwubatsi iyo bagiye kubaka umuhanda nibagerageze baheme urubyiruko 50% rube ari urubyiruko bagiye kubaka sitade ubungubu mu Rwanda ni urugero mu Rwanda bagiye kubaka sitade 50% rube ari urubyiruko rurangiza kaminuza
wokwegera kuri radio mushike nahe Ali
yego
okay mutwise kandi ari mwa muri hehe muri mu gisagara kihe
ndende kigare ayi
kugisa nziza cyane rwose reka ibibazo byawe tubihe abashinga nahe turi kumwe ngaha professeur Remesha nashaka mugira icyo muvuze ko ubishikirijwe n'umushinga nahe Ruhamya Ali avuga ati izo banki ntabwo ari banki zisanzwe ntabwo ari banki z'ugwaruka twebwe nta karusho tubona ni kuki habaye nk'ama projet usanga badaha akazi ugwaruka kuri 50% inyishu mu muhani
ego cyane ikibazo atanze ni cyiza cyane kandi kirafise isano n'icyo usengiyumva w'i Burundi yabajije ikibazo rero amabanki mu bisanzwe amabanki icakora amabanki kumwe na amabanki nyinjiza amahera no kudandaza amadeni iyo banki itanze ideni iteza kunguka ku ideni yatanze niko rero amabanki yinjiza amahera amabanki hajya abantu bagenda bagashyira amahera muri mu makonti yabo hari amabanki ashobora kubashaja kubera babikiye amahera ariko kenshi amabanki aho yinjiza amafaranga menshi ni igihe batanze amadeni hanyuma iyo umuntu ariko arasubiza akongera akabashirira ko nama interest mayimpere amabanki yose akora cyo kimwe ariko iciza nuko nk'ubu hariho izo banki zifise uyo mugambi wo gufasha ugwaruka aho abari byiza abari intambwe ariko barafasha ariko cyane cyane bafasha baremeza ko amadeni ashobora kuboneka, ariko amadeni aboneka agira ari ibintu biteza ntashobora gupfa gutanga amahera ku muntu ari we wese. Hariho ibintu bibanza gukurikizwa nuko gwaruka
ku kibazo cyewe nacyo mushyira ntehera mesha avuga ko nk'igihe abaye amaproje buhakazi nk'ugwaruka gwaheje amashuri rufite ubuhinga butandukanye 50% akaba ari bubahabwa akazi, ivyo ntibyogabanura ubushomeri.
Nico ni kibazo ciza cyane, nico ni kibazo ciza cyane cancane, and nico gituma n'ugwaruka nk'uyo mugambi nivyo n'ibintu bakwiye gushikiriza abo batoye, kuko aho aba ari umugambi uhanitse cyane, kuko umugambi ukomeye ku buryo utegerezwa bateza guhindura amategeko, kuko aho umuntu abereka asaba ngo bahindure amategeko hanyuma basabe yuko mu byo basaba bavuga turemeje yuko habaye nka proje hajamwe uyu umutigiri ugwaruka ukaronswa akazi muri ubwo buryo. Ariko nubwo gwaruka nago rutegerezwa kwerekana ko rushoboye gukora iyo migambi iyo bigezweho, kuko umuntu atarafise na experience yukubaka cyangwa kubaka ibarabara cyangwa kubaka iyo migambi ikomakomeye, urumva aho biramera nk'ibigora kubashyira mu maproje manini manini. Ariko nico bituma naho umuntu yoba afise iyo diploma ashobora kubanza akaraba agatangura akaja mu kazi kugira aronke na experience nk'iyi akamenya nuko ako kazi gakogwa, ku buryo aramutse agiriye umugambi wo gutangura ibyo kudandaza bahinduye amategeko, hanyuma umuntu akaba ashobora gushikiriza ibyo imigambi yo bikenewe.
Ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Turi kumwe na Theophile Mugabo. Mwiriwe neza Theophile? Alo Theophile, matwumva? Theophile Mugabo,
yego, turakomeye. Mukomere namwe.
Mukomere, muri hega Theophile Mugabo?
Turimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Nord Kivu, mu teritwari ya Masisi.
Ni byiza cyane rwose duga ku ijambo. Ikibazo cy'umuriro turiko tuvuga cyane cyane ku migambi kari kwiteza imbere mu rwaruka, urwaruka rukareka kuzera ku biti canke ibibanza ruhabwa na leta, eka rukima na matwi abanyapolitike. Turi kumwe n'abahinga babiri banonosoye ivyerekeye entrepreneuriat. Turi kumwe na Nishiri Mbere Apollinaire, tukaba turi kumwe kandi na Remesha Lionel Professeur. Duga ku ijambo, ikibazo cy'umuriro.
Ndagira gusa nyiri igitekerezo cyangwa se icyerekezo kugira ngo urubyiruko na rwo rugire icyo rugeraho igihe rwamaze kwihangira imirimo ya politiki, nabo baje bagerageza ukuntu bareba bakasapotinga kubusana nibo ntibagumye kuza bituma abantu bateza mu zindi nzira mbi mu migambi mibi, ahubwo bakabafasha nyuma mbibaze abanyepolitike mbibaze bifuza kugira ngo urubyiruko ruje rubatora rubegeza imbere, nabo bakaza babategura ejo hazaza, kuko igihe nabo bazaba bamaze kugera mu zabukuru urwo rubyiruko arirwo ruzaza kuyobora noneho abandi bazaba basigaye, bigateza n'igihugu imbere, bigatuma n'igihugu kigira umutekano.
Impanuro n'ivyumviro vyiza. Reka duhe n'ijambo kandi y'uwundi munywa wanyu radio Ijwi rya Amerika. Ndayirukiye Benoit, mirewe neza?
Ndiyo cyane.
Muri hega Benoit?
Ndi Bujumbu.
Duga ku ijambo, ikibazo cy'imviro. Turiko tuvuga ku migambi rwaruka rwo kwijijukira mu kwiteza imbere aho kuzera ku buzi bwa leta. Duga ku ijambo, ikibazo cy'imviro.
Bo njye ni nk'icyumviro nicyumviye nashaka guterera muri no minsi turumva ko duhimirizwa gukora mu gwaruka nibyo ego nicyo turahimirizwa kandi ni byiza cyane kimwe gusa ikintu nashaka gusaba nuko abasanzwe bari mu nzego zifata ingendo batokwirengagiza gushyiramo ugwaruka kuko nago nyene iyo tutari muri izo nzego hari igihe usanga ari kuranirirwa mu menshi ku byiyumviro byarwo. Hanyuma ikindi kintu nacyo nashaka gusaba ni uko mu gihe ugwaruka wifuza gukora rufise ibyo rwateguye gukora ni uko abanyepolitike cyangwa indongozi z'igihugu zoheza zigashyiraho klima nziza yo gukoreramo kugwaruka kuko muri ino minsi turabona ko haba hari ikibazo gifatiye ku ibura ry'imitahe ikwiye ugasanga umuntu arafise umutahe arafise icyiyumviro mugabo hageze kugishyira mu ngiro umutahe ukamuburana. Twasaba rero ko mu gihe leta iba ishaka n'ukugwaruka rwayo ija ku mirimo irashyiraho klima nziza ni ukuvuga ikagerageza gukuraho intambamizi n'ibyo kugabanya amakori kugabanya bo gutanga impapuro ziba zisabwa nko ku bantu bashaka gukora amakoperative n'ibindi bakazikuraho ko amafaranga zitegerezwa kongigwa.
Yego meya.
Hanyuma ikindi nacyo ku bijyanye n'akazi ni uko ikindi kintu leta yokora yoraba muri ry'amashyirahamwe cyangwa abanyamitahe baba baje gukorera mu gihugu bakayisahiriza nabo nyine kuko buno munsi urashobora gusanga ino industry yaje gukorera mu gihugu igasanga ikora irahemba abakozi udufaranga twinshi cyane ikize.
Ibyiyumviro byiza cyane rwose Benoit. Ibyiyumviro byiza cyane rwose reka tubishyikirize abatumire bacu hano bagire icyo babivuze ko reka dutangure kuri mwebwe nishyira imbere Apollinaire Ndayiruki Benoit ashikirije ibibazo bitari bike ukuntu na leta yundi irafasha urwaruka nk'urwaruka rutanguje urudandazwa canke business rugakurirwa ko amakori ariko nashaka imbere y'uko mwishyura icyo kibazo naho nyine mwavuze ikindi gihambaye cyane rwose cya startups kugira ngo umuntu wese cyangwa ugwaruka rutanguje imigambi kwiteza imbere ibindi bintu ngo turete imitahe ibindi bintu ngo ushire imbere gushaka kumunzirikanye nk'ibihe muri azi ko gutanguza irudanda za business eka kwikorera atari ikintu cyoroshye cyane rwose hariho ibintu byinshi umuntu arinda kuraba ibintu ugwaruka ubwo banza kuraba neza nk'ibi kimwe cyangwa ibi mukanya gatoye ubutumwa
n'inzu murakoze cyane nuvuga byinshi ni byinshi cyane biba bikeneye kugira ngo umuntu arinda agira umugambi kandi umugambi arinda gushyira ku isoko hanyuma umugambi ushobore kuzana amafaranga ariko ikintu cya mbere nk'abantu bose baba bahembezitse batangura kuraba ni isoko ry'ibintu ashaka kudandaza cyangwa ry'ibikorwa ashaka kudandaza cyangwa kuba ari produit cyangwa service hanyuma akaraba ko azoronka abantu bazomufasha kubikora ni ukuvuga resources cyangwa ibyo azokoresha icyo gikorwa kiwe zaba hosuse zimende cyangwa hosuse materiyeli hanyuma ikindi nacyo akwiye kuraba n'ubushobozi afite ngabo bantu bazokorana uwo mugambi ni ukuvuga hosuse zimende ko babikwiye babishoboye hanyuma akaca araba rero n'umugambi wiwe ko wubatse neza hanyuma rero hari ibindi byinshi birahabwa mu bihugu nk'iby'iwacu kuko ari yangirone bimeze neza umutekano kuraba yuko uwo mugambi uzobyara amafaranga n'ibindi byinshi nibaza yuko hanyuma biranakenewe ko abafite abantu bazi kuraba neza ukuntu itegurwa ry'imigambi ishobora kuvanwa amafaranga mu bihugu bimaze gutera imbere murabizi niwe yo muri Amerika no ngaha mu Bufaransa imigambi izovanwa amafaranga bayibona ikivuka mu Burundi n'ibirahashika ni muri Afurika yose mugabo ibyo bibazo bya finansi ma y'imigambi ntihari bafite cyane kuko hari amabanki d'investissement menshi hariho abo bita ba business angels abantu batanga amafaranga ikomigambi myiza myiza bakayasheta bakavuga ati twebwe umugambi turabubona kuzoba mu kintu nta kibazo na kimwe. Iyo rero ufite umugambi myiza udandazwa n'inyinza harabu nta kibazo uba ufite kinini mu bihugu bimaze gutera imbere. Nicyo gituma rero nk'ibihugu by'iwacu nkiye mbandaniriza konoza ba leta yuko aho guhimiriza ugwaruka ngo nimikorere migambi n'imikorere imigambi, ahubwo nibashyireho icyo nokwita anvironema imeze neza ku buryo gukora imigambi bitaba ihimirizwa, ahubwo biba ibintu abantu birukira. Mu bihugu byinshi ibi bihugu birimo kapitalisi bikomeye, gukora imigambi ni ibintu biba biri mu maraso, si ibintu abantu baguhimiriza ngo ukore, ni ibintu umuntu wese ateza gukora kuko ubuzi bwinshi ni ubw'abaprize. Rero kwikorera imigambi biba ari ibintu bisanzwe cyane, kandi imigambi yo iyo ari myiza ikaba iri mu gihugu kirimwo umutekano, kirimwo marshe, kirimwo icyo bita ubushobozi bwo kugura kuvuga redasha, nta kibuza ko imigambi yizana kandi igakorwa. Umaze kubona abantu batari gukora imigambi si uko bataba babishoboye cyanke bafite badashaka, nuko baba babona ko n'abayitanguye bananiwe cyanke atabakiriya bahari cyanke badafite icyizere cy'uko iyo migambi bazoyikora ngo ibandanye mu gihe kirekire ngo ibe birave darorompel. Rero jewe ndazi neza yuko abarundi ari abantu b'abakozi cyane cyane, iyo hariho anvironema y'adafere imeze neza nta kibuza na kimwe yuko abarundi bo kwikorera imigambi kandi bakayitunganya neza bakanayikora biramaze kuboneka. Icyo
kibazo gihambaye cyane rwose mucira ntahe Apolline turakigaruka ko na Professeur Lionel Remesha ariko muri aka kanya turafite wundi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika Jean-Luc Ndabagiriye mwiriwe neza.
Mwiriwe
muri heda Jean-Luc Ndabagiriye mucibita ki mu Burundi duga kwijambo kibazo cy'imbiro turiko tuvuga ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere duhiriwe duhishije ko turi kumwe n'abahinga mu byerekeye ubuhinga bwo gutangura kwikorera arizo bita entrepreneuriat mu rurimi rw'Igifaransa. Duga kwijambo kibazo cy'imbiro yego
ele tai ko tawura sawo mo rabu ko ni ni tawu ta mo tai mo ka mo asa ala gar ya ala mo ra.
Jean-Luc nduva telefone itavuga neza ariko ikibazo cawe wa gitomoye cyane rwose ni kibazo cimitahe kurwaruka, icyo kibazo tura kigaruka ko n'abatumiye bacu ariko nagomba tubanze tugaruke ku kindi kibazo cavuzwe mu kanya mu shyantahe Lionel Remesha, ikibazo cerekeye cyane cyane ngo ku crea environnement kuzana gukura inzitizi zose zotuma abantu badahurumbira ikorwa byo gukwiteza imbere. Nashaka namwe ndababaze hari iyo mutahe wabonetse ibindi bitari bike byabonetse, hariho n'ubundi buryo n'ubundi buhinga umuntu wese imbere yuko atanguza ibyo bikorwa kugira ngo akure mu nzira izindi ntambamyi ziba ziranye ikanamasoko n'abakiriya ibintu byose ari byo nko mu Cyongereza bita SWOT analysis. Nagomba mu majambo make mutubwire ikintu umuntu wese yatangurira ko kugira ngo abone ko umugambi agiye gutangura uzoba ingirakamaro. Doga ku ijambo mu kanya gato
ego cyane rwose ikintu cya mbere umuntu abakwiye umuntu ashate atangwe kumva ko afite uyu mutima wo kudandaza ariho no kubahuka gufata gutangura uyu mugambi ntivyoroshe, kuko nkuko nayivuze kare kudandaza kenshi abantu babijamo bazi ko bazokwinjiza amahera gusa, ariko bishitse umuntu agahomba urafise umutima ukurinda hanyuma ukabandanya ku mugambi watanguye. Icyo nicyo kintu cyamara ikintu gikomeye kuko
ntaguciriyemo Lionel besha guhomba kenshi na kenshi umuntu atanguye umwaka wa mbere ntiwaworoshe. Ibyo si ibintu nk'abatanguye urudandazwa cyangwa kwikorera bashobora kuba bagumiza kumuzirikanya.
Ego imyaka ya mbere ariho umuntu agitangura kudandaza ni ibintu kenshi bitaba byoroshye, ariko ikintu cyiza kimeze neza nuko iyo wamaze kwiha umugambi utangwe nko kudandaza canke mwagiye hamwe mukagira urunani nabandi mukavuga reka tudandaze ari mutanga ama service canke mudandaza ibintu hanyuma ariko icambere nuko banza kuraba yuko uyu mugambi mwafashe ko mushobora kudandaza ikintu business ya mitangura rukuronse umukiriya wa mbere hagize umukiriya akumviriza akumva yuko ibyo uvuga cyangwa ibyo udandaza akabishima akakugurira uronse wa mbere ubutanguye urudandazwa nicyo kintu cyama ikome kuko ushobora kuronka umukiriya wa mbere urashobora kuronka abakiriya batanu urashobora kuronka 10 urashobora kuronka 100 ukoresheje uburyo waronse umukiriya wa mbere umukiriya wa mbere niwe yama agoye iyo utanguye urudandazwa cyo bituma umwaka wa mbere uragora kuko ukiri kurarondera iyo mukiriya wa mbere kandi umukiriya ninde umukiriya ashobora kuba individual ashobora kuba ama kompanyi ashobora kuba umukiriya y'amaservisi yawe cyanke ekana leta ifise leta ifise imigambi urashobora kujamwo ariko aho kenshi nko kugira imigambi kujya mu migambi ya leta aba ari nk'umuntu amaze kuronka business yatanguye amaze gushinga imizi cyanke uri kwadandaza ku yandi makampani ubu ari business yatanguye imizi ariko igikuru ni umukiriya wa mbere ninde uzodandaza ko ibyo ushaka kudandaza ninde ashobora kuguha amahera yiwe ninde ashobora kubonamo valeur mu byo ushaka kudandaza umukiriya wa mbere niwe yamagoye ariko maze kumuronka aho rero ushatangura kuraba ukunge nawe ko wa mbere na muronse urabanza ukamufata neza kugira hagume kuko kenshi murandabareho igihe kenshi nk'abadandaza bamuhaye umutahe muri banki aca atangura kuvuga ngo yamaze gutunga ngo yamaze kuronka amahera ariko amahera ntaba ari kuyiwe aba ari deni aba ari amahera yo kuwushyira mu muganga ayiwe ntaba araboneka ariko muri icyo gihe ni ukubanza umuntu akayakoresha akayikoresha umugambi yawushinze
Professeur Lionel Lemesha yavuze ikibazo cy'ukuntu urwaruka rushobora gukorera hamwe mu mashyirahamwe ariko hariho n'ikindi kibazo kijyanye cyane cyane n'ibintu umuntu ashobora gushyira imbere kugira ngo atange urudandaza cyangwa yikorere kugira ibintu bitangwa mu cyongereza to diversify gukora ibintu bitandukanye uruhara rw'icyo kintu ni nkuruhe igihe cyose umuntu yibajije gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere
jewe nguma ngaruka kuri kuri kuravuga kuko nibaza yuko kuriko turaraba utanga uri kubaza ibibazo uravye environema wewe urimwo aha muri biratandukanye cyane ni mu Burundi nicyo gituma novuga ko bivana ibyo tuvuze bivana na demande ya marché no kubesha nk'ubu nk'i mu Burundi nk'akarorero ego mu maservisi ndabona ikintu cyihuta mugana aho bivana na demande bivana demande ifo diversifier n'ivyo mugana bivana na demande ya marché abarundi bese bacakeneye indo base ku buryo ugiye mu bintu tertiaire usanga uri kurahomba nawe wo diversifier gute usanga pouvoir d'achat y'abarundi itabakundira kuja muri ivyo bintu mugabo kubera ko leta cyane n'amashyirahamwe menshi ariko aragomba kugira nk'ibintu bya digitalization aboja muri ivyo bintu boshobora kuronka amahirwe yo gutera imbere muri kazoza hanyuma mugabo ugiye nyi mu bindi bya bintu abazungu no bashitse k'i Buraya bashitse mu bintu byo gukoresha urugero cyane ku buryo kudivesisi yabo biroroshye ndaza abantu benshi mu Burundi batanguye imigambi myinshi kugira abadivesisi biranka kuko nyi mu Burundi ugiye kugira nk'ibya transport ngo ukoreshe telefone n'ibi bya Uber nicyo gituma tutaragira Uber mu Burundi nicyo gituma tutaragira mu Burundi usanga tutaragira n'amakate viza adakora hari ibintu byinshi tugikeneye gukorera ko mu Burundi kugira ngo dushyire kujya muri ekonomi nk'iz'abandi dushyire gutera imbere nicyo gituma rero iyo ndiko ndavuga mu Burundi tuko turavuga bya antibitanya mu Burundi tubanze turabe environema turimwo le conditions de travail zirimwo kugira ngo dushyire ku diversifier ukubivuga
ariko mushika nta ya Pauline y'abantu benshi bavuga ko kenshi na kenshi ingorane ari uko umuntu umwe adanda atanguye urudandazwa rumwe bose baca bayirukira urudandazwa hano guha nka karorero umuntu agashinga kabari ugasanga ubu ari bwabaye ntarugwa nko muri quartier aho kuraba ikindi kintu cyosha kuzana n'abakiriya ugasanga icyo kintu nacyo biyumviriye kuko kenshi na kenshi ari rimwe bavuga bya startups usanga kenshi na kenshi umuntu atabanza kwiyumvira neza imigambi yatanguye mu kanya gato amasegonda 3.
Ibyo rero bisaba abantu bavuga ko bisaba abantu education, bisaba abantu guhama skills abantu bakamenya kwiyumvira ibintu baba babona bikenewe muri angle barimo. Hanyuma rero hari n'ikintu gikomeye tutavuze, mu bintu by'iyi migambi harakenewe amategeko, kumenya amategeko umuntu akurikiza, abantu bakirinda kwibana imigambi. Nicyo gituma amaleta acaza guproteja abantu baba bafise imigambi, bakavuga ati umuntu yitangura iki kintu ntagire undi muntu azagikopiya ngo agikore. Ivyo rero leta irakwiye gushyiraho amategeko bituma umaze kuyarojisitara wamaze kugira umugambi wawe, uwo mugambi wawe nawe ritoba izina, iyo concept yawe ntagire undi muntu azagikorera ko mutabanje kubivugana. Ivyo rero novuga yuko bijanye n'ukuntu mu Burundi babakora cyangwa muri icyo gihugu babakora. Rero amategeko n'ikintu gikomeye
cyane,
n'ibintu twiga muri antreprenariya ni ikigo gikomeye. Ubanza kumenya amategeko agenga umwuga wose, ukamenya yuko umuntu yitanguje ikintu kizira ko hari abandi bantu baza kumukopya batabivuga
n'icyo batabikoranye. Ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Jean Bosco Nsabimana, mwiriwe neza. Jean Bosco, muje hatari induru kugira dushobore kubumva, mubaze ikibazo, mubaze mushikirize icyumviro ku byo turi ko turashikiriza ngaha, ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere rugatangura ibikorwa byo kwiteza imbere, tugaku ijambo ikibazo icyumviro. Jean Bosco, muratwumva? Reka Jean Bosco turamugaruka. Jean-Claude, reka duhe ijambo Jean-Claude. Jean-Claude Ngoboka, muratwumva? Muri hega Jean-Claude Ngoboka.
Nuko bisanzwe muravugana na Ngoboka Jean-Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Serwa, mu mudugudu wa Rema ya mbere, umukozi w'ikiganiro muri Isanga muri rusange. Banze kubashimira no kusanganya amatsiko mwaduteguriye uyu munsi.
Natwe turabashimiye kuba muje mu kiganiro Jean Claude, duga ku ijambo ikibazo cy'imviro. Turi kumwe n'abashinga ntaye babiri banonoseye ibyerekeye entrepreneuriat, bariko basangira ivyiyumviro vyabo n'urwaruka kugira ngo rushobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere mu gutanguza urudandazwa, mu gutanguza business. Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Ibyo koko kuko abaduserukiye kuri Radio ya Amerika nk'urubyiruko muri rusange, natwe urubyiruko dutuye mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko tufatanyije nabo, cyangwa se n'impanuro nziza barimo kutugezaho muri urubyiruko mu kwiteza imbere kwacu, tutibumbiye mu makoperative, mu bibina, kugira ngo twiteze imbere na byatugora. Ubwo rero urumva ko natwe urubyiruko tugomba kuba aba mbere, kuko ari twe Rwanda rw'ejo, cyangwa se kuba twakiteza imbere muri rusange, tukubaka igihugu kigatera imbere. Kwibumbira hamwe rero nk'urubyiruko, tukajya mu misanzu, tukagurizanya, tukifasha mu by'umwihariko kugira ngo twiteze imbere, ni bimwe mu bintu twumva twishimiye nk'urubyiruko muri rusange. Kuko burya ntawigira ari umwe, ahubwo iyo mufatanyije mugakora itsinda, rya tsinda ryanyu niryo rishobora kuba ryabafasha mu kugira ngo mwiteze imbere, mubashe kubaka igihugu cyanyu muri rusange. Ubwo rero urubyiruko ahanini ikintu cya mbere kiba kiriho ni ukubaka igihugu kugira ngo gitere imbere. Ikindi kintu mbona nk'abo batumirwa mwatuzaniye, mwadutumiriye, nibyo koko nanjye nakomeje kubakurikira ku mpanuro batanze, n'impanuro nziza, ariko hari ikintu nabasabaga muri make. Hari igihe usanga ahanini urubyiruko ubushobozi bw'urubyiruko buba butangana, ariko ugasanga abafite ubushobozi baterana urwo rubyiruko bagenzi babo ese niki cyakorwa kugira ngo urubyiruko rwadafite ubushobozi bwo kuba rwakwimbura amatera cyangwa se utabona uko rwakwigishwa habashe ko hakorwa ubukangurambaga bwimbitse bigeze muri amatsinda bashyizwemo ndetse banafashe bagenzi babo kugira ngo babashe kugera nk'aho nabo bageze kuko akenshi na kenshi bigenda bigaragara ku isi aho usanga urubyiruko rumwe rwarateye imbere ariko ugasanga urundi nta bushobozi rufite bwo kuba rwagera aho bagenzi babo bageze ariko ahanini urubyiruko bagenzi babo iyo bamaze gutera imbere n'abari ukuntu bashobora kuba bareba ngo bagenzi bacu ko nabo tubona ko bari inyuma twabazamura gute kugira ngo abashe kugera n'aho natwe tugeze
ikibazo cyiza Jean Claude
cyabari cyiza cyane
ikibazo cyiza reka tugihe ubwa mbere na mbere Professor Lionel Remesha ubunga ikibazo cy'ubungane hagati y'urwaruka urwaruka rushaka kwiteza imbere n'urundi rushaka kwiteza imbere inyigisho zo bizihe eka urwaruka rwiteje imbere gufasha gute urundi rwaruka tugakwijamo
ego me nibyo ni uyo icyo ni kibazo cyiza nuko ego abantu bose uburyo burashobora kutangana ariko igikuru no kugira uyo mutima n'ubushake bwo kudandaza cyane bintu byo kudandaza bikasaba umutima kuko ariyo n'umuntu ushobora guha umutahe bikamunanira kuwugwiza uyundi nawe ukamuha umutahe muto hanyuma akawugwiza ariko igikuru ni uko n'umuntu amaze gutera imbere arashobora no kwiyungunganya kuraba ukumwe nashobora no gutera imbere gusumbya agashobora no kuzanamwo n'abandi baba bafise ama competence baba bamurusha tuve nk'ubu utanguye kudandaza ibintu bigatangura gutera imbere hari igihe ushobora gushaka nk'umuntu agufasha nk'ibintu ari nk'ibintu by'amategeko ukazana nk'uyundi muntu yoba yarabyize cyangwa abizi abikora mukaja hamwe cyangwa uronse proje nini ukazanamo n'abandi boba bafise izo nyigisho cyangwa bafise uyo mutima w'ukorana namwe mugabashiramo niko umuntu ariko aratera imbere kugira atera imbere no gusumbya urakenera no gushyamo n'abandi niko byoba byiza ariko ikindi nacyo ni uko ikintu kimeze neza ni uko ubu ibihugu byinshi byaramaze kubona yuko hari iyo ngorane yuko urwaruka rutezwa kuronka akazi kwe rurabye kuva na kera narindi nk'amashuri kera bariko barigisha inyigisho abigisha kuva kera tuvuge nk'ibihugu bironka independance kwari ukugira abahejeje amashuri bace baja mu buzi bwa leta niko kera byari umuderi cyane ibihugu byinshi byabaye independent muri afurika abantu babahimiriza uhejeje gukora akazi ushobora gukora muri leta ushobora gukora muri leta ariko uko imyaka yahera ni uko bwarakeshe nicyo bituma ubu rero izi nyigisho bariko baragirana inyigisho nziza cyane kuko nukuhimiriza abantu ko bahindura ntibazere ko bazokorera leta gusa ariko bashobora no kudandaza bashobora no guha akazi n'abandi niko ibihugu bitera imbere
akamo gatega ugaruka na akamo keza nk'uko muri komeza bivuga ariko reka tugaruke mu gusozera tuhereze kuri cya kibazo nkoramutima igihe cyose umuntu agiye gutanga urudandaza ashaka kwikorera kwawe ibyo bikwiye kuba nka SWOT analysis ukuntu umuntu wibanza akihweza akaraba ingufu ziwe ikintu arushije abandi ikakaraba n'ikintu aho bahoba ikakaraba niba urwo rudandazwa ruzogira icyo ruzogira abakiriya ibyo ni byo bita opportunity eka n'ibintu bishobora kubangamira iyo urwo rudandazwa ibyo bita threat SWOT nk'uko twabivuze akarusho strength W weakness le carte dugekwijambo mushika ntahe Pauline nishiri imbere hariho abantu bashaka guhanura urwaruka imbere yuko ruja mu gorudandaza kugira ngo bya bintu byose barinda kwitondera bakaraba kugira gorudandaza kugira ngo gorudandaza waruzogire ico ruvuyemo abahinga nkabo bariho canke hariho amashira hamwe akora ibikorwa nk'ivyo
eh nubwo yuko abantu bahari aba coach kandi hariho namashyirahamwe mbona ariko aravuka yo gufasha abantu cyo bita ama incubateur gufasha abantu bafite imigambi kubundikira imigambi ndabona nk'amamezo abiri cyangwa atatu ariko arabafasha kandi urabona ko na twebwe na jewe nahisemo kujya kubinonosora kugira ngo tuzose gufasha benshi rero nibaza yuko ari ibintu bigitangura kandi bizogenda neza cyane mu Burundi nashaka mbere yuko turangiza mvuge yuko ari igihugu gifite naho navuze ibya mu marché nkavuga n'ibindi kirafite opportunité nyinshi cyane haba mu byerekeye amaresource baba abantu ni igihugu gifite abantu benshi iyo icyo ni ikimenyetso cyangwa ni sinye imwe yerekana ko abantu batunganya imigambi bashobora kuronka amafaranga menshi kuko ni marché nini cyane abantu miliyoni 12 hanyuma turafite n'urwaruka ingufu hanyuma turafite n'abantu bize b'incabwenge bashobora gufasha na diaspora bashaka abantu baba mu mahanga n'abandi bateye imbere biciye mu kwitunganiza imigambi ugwaruka bw'Uburundi zagwigira aba barundi barahari ndiye tuma rero no himiriza yuko umuntu wese afite cyoterera yoba yarashoboye gutera imbere cyangwa yarashoboye kugira icyo ashika ko yoza arafasha mu gusangiza icyo no kwita experience abandi bakiriko barashaka gutangura
ibyiza cyane gose
yego rero twese turi pre yo gufasha
muri icyo gikorwa
abana bahabwa ubwigisho
yego ndabona na kanya katujanye ya Pauline reka duhijambo umunywanyi wacu gikundiro Terence mu kanya gato cyane gose gikundiro icyumviro ikibazo mu kanya gato amasegonda 40
okay murakoze cyane kabisa njyewe ndi mu gwaruka kabisa bifuza gutembera ariko nibanye nabi kuri umuntu abafite usanga intandara ari uko kubura ushatire cyangwa ukabura umutahe bifasha yuko umaze kuronka umutahe bisaba yuko na bundi rwaruka ushobora kuzamura ugasanga nabwo hari aho gushikana imbere
yego meye
iyo ni intandaro
ikibazo ikibazo cy'umutahe twakivuze mu ikibazo cy'umutahe twakivuze mu kanya gato yereka mu gusozera tugihe professeur Lionel Lemesha ndabona ko kigaruka umwanya urewe wose urwaruka gukemura gute ikibazo cy'umutahe
ikibazo cy'umutahe ni kibazo kitoroshe ariko kirashoboka igikuru nuko gishoboka nkuko mwabivuze Frederic bya SWOT analysis no kubanza umuntu akaraba ni gito umuntu ashaka gushikiriza ashobora no kudandaza iyo niho hari iyo strength niho hari izo nguvu zo kudandaza hanyuma mu byo umuntu abona yuko hariho ahakeneye support akarondera abandi bo babizi bakorana hanyuma bakaraba rero nico bashaka kudandaza uwo bashaka kukidandaza no kumwe nashaka gukuramo amahera kuko iyo ufite iyo mugambi ukaba wanditse biroroha kuja muri banki kubereka umugambi watanguye umukiriya ufite abakiriya amahera na make wowe ubanze kwinjiza wamaze gutangura intambwe aho biroroha banki ko mutangura kuganira aho rero nico kintu no shimikirako ariko iciza nuko icyo ni kibazo cyiza ariko iciza nuko n'amareta ko ariko arahimiriza iyo migambi atangwa kurondera uburyo bwo gufasha kugirisha inyigisho aho abari ibintu byiza bari ntambwe nziza
yego amasegonda 30 Pauline nishyira imbere mwabuze ikibazo cy'amategeko icyo kibazo abantu bogitegera gute amategeko imbere yo gutanga umutahe amasegonda 30
ndabumva neza Frederic
wabuze ikibazo cy'amategeko abantu bobanza kumenya kugira ngo batangure imigambi ndaguhaye amasegonda 30 usubire unonosore neza icyo kibazo cy'amategeko
amategeko abantu bakwiye kubanza kumenya mbere yo gutangura imigambi n'amateka ajyanye no gushyiraho amasosiyete cyangwa gutunganya no gushyiraho amasosiyete hamwe n'amashyirahamwe agenga abantu bafitaniye imigambi hamwe ni ukuvuga abakorana imigambi
Ego mi ndabona kanya kariko karatujana iki kibazo n'ikibazo gihambaye cyane gose Polidere n'ishyira imbere ndagushimiye cyane gose ndagushimiye na Professeur Lionel Lemisha ku kanya mwatoye kugira musangire uhinga bwanyu n'abatumire bacu turashimiye abatumire bose ba dutya kamo tukabahamagara bagashikiriza byimvire n'ibibazo turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'ivyuma tukadushimiye kandi na Dieudonné Cyubahiro yakoranije yatunganije ikiganiro turabashimiye namwe mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.